Turashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu rundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 by'ijwi rya Amerika ikaze mu kiganiro muri isanga cuno munsi ni kiganiro mwateguriwe mukamugiye gushikirizwa na Diana Ninahazwe cuno munsi ndakiremeshereje muri studio y'indwi
muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu cy'u Burundi n'umutekano ejo bwatangaje ko bugaye imbibe zose u Burundi buhana n'u Rwanda n'ingingo yatangarije mu nama umushikiranganje Martin Niteretse yagiranye n'abajeje intwaro mu ntara ya Kayanza guhera kuri buramatari gushika ku barongoye zone mu ntara ya Kayanza nyene iri mu buraruko bw'u Burundi. Muri iyo nama umushikiranganje Niteretse yasiguye ko u Burundi bwasanze bufise ico bwise umubanye mubi. Niteretse yagiye ko avuga ko u Burundi bwahagaritse n'imigenderanire byose bwari bufitanye n'u Rwanda kuko budashobora kugenderanira n'igihugu buvuga ko kibitse abansi atakindi barota atari ukubuhekura. Ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu Burundi bwatangaje iyo ngingo ni nabwo barizwamo umutekano w'u Burundi. Leta y'u Rwanda nayo yaciye isora itangazo rigufi ivuga ko yababajwe n'ingingo y'u Burundi yo gusubira kugara imipaka ihuza ibyo bihugu bibiri. Itangazo u Rwanda rwasohoye rivuga ko ingingo y'u Burundi rwayimenye biciye mu bimenyesha makuru. Muri iryo tangazo u Rwanda rusigura ko ingingo y'u Burundi ari ingingo idashemeye kuko izobangamira uruja n'uruza rw'abantu no guhanahana ibidandaza. U Burundi bugaye imbibe buhana n'u Rwanda inyuma y'aho president w'u Burundi Evariste Ndayishimiye asubiye kwagiriza u Rwanda ko ruhindaro kandi rufasha abaroberi ba Red Tabara barwanya ubutegetsi bw'u Burundi. President Ndayishimiye ivyo vyagirije yabivugiye mu kiganiro cyo gusozera umwaka wa 2023. Nyuma y'ivyagije vya president Ndayishimiye u Rwanda nago nyene rwari rwasohoye itangazo rutera ivyatsi ivyavuzwe n'u Burundi. Iryo tangazo rikavuga ko atahanahamwe u Rwanda ruhuriye na Red Tabara. So bwa mbere u Burundi rero bwugaye imipaka ruhana n'u Rwanda mu 2015 rwayugaye rwagiriza u Rwanda kuba rwaragize uruhara mu mvururu zatewe n'ingingo y'umuhisi Petero Nkurunziza yo kwitoreza manda ya gatatu. Ico gihe u Burundi naho nyene bwaremeza ko u Rwanda ruhaye indaro abarurwanya. Nivyagirije u Rwanda rwahakanya katari gake imipaka yugawe mu 2015 yasubiye kugurugwa mu mpera z'ukwezi kwa 10 ko mu 2022 gutyo icuka kigenda gusubira kuba ciza kurya bategetse u Burundi n'u Rwanda bagenderaniye inyuma y'igihe kinini bari bamaze barabana ayingwe. None rero ibere ryasuye kuyaga hagati y'u Rwanda n'u Burundi muvyibaza ko iki ino ngingo ku bwanyu ico yica n'icahe hama igikwiye gukorwa ku mpande zose n'icahe aho muri nimba muri ku ruhande rw'u Burundi mudashobora kuja mu Rwanda bibiciki mu Rwanda namwe bibiciki. Uno munsi turabaha kanya mugire ico muvuze. Wa mbere twakira ni Theodore. Theodore ikaze ku jugi Amerika. Theodore ikaze ku jugi Amerika. Theodore uratwumva? Turumva Theodore atari ko aratwumva reka muhinga bw'ivyuma baturondirire abandi. Tugaruka rero kuri no ngingo y'u Rwanda n'u Burundi. Hariho uyundi munyagihugu ari ku murongo wa telefone. Uratwumva?
Allo?
Ego uratwumva?
Ndabumva.
Ego. Ni Theodore. Theodore uri kuratwumva neza?
Ah?
Uratwumva? ni kwera ko uri mu bantu egera inyuma ha matu yage ama imigeri biri ntitereka
ego ndabumva
uhererehe
imatana muri bururi
imatana muri bururi havugwa makiga todo
imatana ibururi na mahoro bwe mamaze neza gusaka vuba n'ikeshi
nuko rero ingingo wivuga kwikiya leta ya Burundi ugaye impaka Burundi guhana n'u Rwanda
ingingo mu byukuri nta kintu mbona ize korohereza twebwe abanyagihugu bato bato ukuri ingingo bayifashe atande kurabatse neza abantu bato bato n'abantu benshi dukunze no kwisumamwo hari abantu baja kwisuma nko mu Rwanda hari abanyarwanda baja kwisuma nko mu Burundi abantu bato bato ukuri nta neza tubonize tuzanira kuri ibyo na byo bavuga ko hoba hariho abagizi ba nabi ibyo twebwe ntitubishyigikira cyane kuko iyo bajya baturuka mu Rwanda bari kuzana ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda ariko abantu bazanye muri Congo maze ko muri iki kibira cya Rusizi nk'inkoro z'ikibi nyinshi nk'abagwanyi benshi bo kwa muzeyi abantu benshi abagwanyi bari muri Congo ibaga ko iyi ngingo batayifasha abandi kwitegereza neza abantu abanyagihugu bato bato ego
ugabona ko gikwiye gukorwa ari icyayi
kugajya no kugabwa abarundi benshi n'abanyarwanda benshi bato bato tubona ko bakwiye kubiganira bakaraba ingene bacungera imbi bakaraba abagizi ba nabi n'ukuri muga imihora ikugururwa kuko twebwe abantu bato bato nitwe tubasinze ikariba cyane
urakoze
ugerapesona ko ari ibiganiro bikwiye
urakoze ugira umunsi mwiza ngaho onyimatana Theodore
ego namwe murakoze cyane
ego ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri sangaye no munsi iri kwigaruka ku ngingo y'u Burundi yo kugara imipaka u Burundi buhana n'u Rwanda iyo ngingo muyivuga ku iki akanyani rwanyu nta bamutumire no munsi dufise abatumire bacu ni mwebwe kugira ngo mutubwire ico muvuga kuri iyo ngingo turafise Tito ikaze ku ijwi rya Amerika
murakoze cyane
uherega Tito
ubu tuvugana ndi Bujumbura
nuko rero icuvuga kuri no ngingo
ingingo janye no kugara imipaka n'ingingo itoroshe kandi ikomeye cyane ariko mbere yuko ndayibandanya nagomba hariho ibibazo nashaka kurungikira amaleta yose yaba leta y'u Burundi canke leta y'u Rwanda reka mbanze mpere kuri leta y'u Burundi mbaza nti koko murafise ibyemezo ntabanduka by'uko abatera u Burundi canke ya abatera u Burundi boba baba mu Rwanda donc rumva abaridere nibaza ko baba bashatse kuvuga abaridere b'iyo mihari nimba bari mu Rwanda nimba leta y'u Burundi koko ifise ibyemezo by'uko abo batera u Burundi bava mu Rwanda jewe aho nshangira nti kombure yari yarihanganye hama nkagira nti ngacansubira nkabaza mu Rwanda leta y'u Rwanda nimba koko abo bantu bavugwa baba ngaho mu Rwanda i Kigali kubera iki leta y'u Rwanda yoba yica amatwi ntiyumve akamo k'igihugu c'u Burundi irungika abo bantu ahubwo igahitamwo ku gukunda urukundo rwisha abo bantu mu kubagumya maze igatuma abenegihugu b'i Burundi n'abaturage bo mu Rwanda bagwa mu mporero z'abo bantu bari ngaho mu Rwanda kuko iyi ntoze iyi ngingo ubwo yafashwe bwose ntabwo izagira ingaruka ku mushikiranganji yaba w'u Rwanda canke w'u Burundi ntabwo izagira ingaruka kuri ba perezida ntabwo izagira ingaruka kubashinga amateka iza kugira ingaruka ahanini ku bene gihugu baba abanyarwanda baba barundi bari abato bato bikorera ama business bajya anye baba bavuga bati reka nje nzenga nje kurondera ahandi rero nkagira nti banye n'icyubahiro aba president ni mu nje hamwe musubire murabe ico kintu nyimba koko abo bantu abo batwara redi tabara bari ngaha mu Rwanda nta mpamvu yuko guma haba guterana amajambo canke kugara imbibe kugira gute ni babarungike bahanwe nkuko n'abandi barundi bakoze amakosa bahanwa ngacanibutsa leta y'u Rwanda ukuntu yoyo ku muntu yakoze genocide naho yoba yinyigije ikozimo
ariko usa nkaho nubwo atangwa uvuga ngo ni bibazo ubaza ni wemeza usa nkaho uri kuremeza yuko u Rwanda rusaba bana
oya navuze nti nimba koko leta y'u Burundi ifise ibyemezo ko abo bantu baba mu gihugu cy'u Rwanda nuko jengira nti leta y'u Burundi yoba yarihanganye kwanza kuba ibyari byagenze kuri aka gahengwe kari karanabonetse ngatangaruka kuri leta y'u Rwanda nkagira nti nimba koko abo bantu bari ngaho mu Rwanda kubera iki leta y'u Rwanda yemera abo yemera irindira leta y'u Burundi igafata ibihano aho kurunyika abo bantu igakunda urukundo rwinshi abo bantu romba nimba koko bari ngaho mu Rwanda igakunda urukundo rwinshi abo bantu kuruta abenegihugu bo mu Rwanda n'abenegihugu bo mu Burundi bahahirana niko mpora numva umengo mu byita mu Rwanda kuruta ukuntu abenegihugu bo mu Burundi n'abenegihugu bo mu Rwanda bafashanye navuga nti ingingo nta bandi babaza atari babene gihugu bato bato koko hanyuma rero nacimvuga nti nagomba kwibutsa u Rwanda ukuntu bobo abakoze ibyaha bya genocide n'uwinyegeje hehe n'uri mu gihugu cya hehe bamurondera maka icyo gihugu kimugarukanye kimurondera
urakoze ugira umunsi mwiza
atitwa mu Rwanda
ugira umunsi mwiza
Sawa murakoze
nane. Ijwi Amerika wa Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turafise na Melkia de kwindi murongo wa telefone. Melkia ikaze ku Ijwi Amerika. Bruce uratwumva? Melkia de ntariho ariko Bruce uratwumva?
Oui, d'abord.
Guherere Gabrus.
Nitwa Bruce Pascal.
Ikaze ku Ijwi Amerika.
Urakoze cyane.
Uherehe.
Mere Kigali mu Rwanda.
Nuko rero icyo uvuga ku ngingo ya leta y'u Burundi yo kugara imipaka ihana n'igihugu cy'u Rwanda.
Ego. Ubyukuri nk'umuturage w'u Rwanda ntabwo nshobora kwishimira ko igihugu cy'u Burundi gihita gifata umwanzuro wo kuba cyafunga umupaka kitabanje kugirana ibiganiro ni
bandanya turiko turakumva
u Rwanda rwari rwifitikajwe no guteza imbere bari bafitanye
Bruce uratwumva neza Bruce uratwumva numva Bruce telefone ye bitari kwirumvikana reka twakire Ariel uratwumva
yenda kumva neza cyane
uherega Ariel
yemerereye mu Rwanda ahantu bita Nyamata mu Bugesera
icyo uvuga kuri ino ngingo rero
ni bintu byatangajwe mbere y'uko banayifunga ubundi twatubitege kandi ntabaza kuyifunga imipaka ariko nyine ubu nyine niko babishatse ariko byanze bikunze hazabaho ingaruka hagati y'ibihugu bibiri kuko abaturage bose bagenderaniraga ari abanyarwanda bafite mu Burundi, abarundi nabo bakava mu Rwanda. Ibintu byari bitangiye kuba byiza nyuma y'uko bafunga ya Denis Kenze. Ubungubu ubuzima bwari butangiye kugaruka hagati y'abanyagihugu babiri, abarundi n'abanyarwanda, ariko urumva hanyuma kane gatotsi. Ubwo nyine turaza gutegereza turebe icyo abakuru b'ibihugu bazaganira, imyanzuro bazafata, niyo natwe ni tubakurikiza.
Hama ugasanga ikwiye gukorwa n'icyayi kuri wewe
ni ibiganiro hagati y'abanyagihugu, kuko ari perezida wacu u Rwanda na perezida w'u Burundi, bose bagomba kwicara ahantu hamwe bakabiganiraho bagakemura ikibazo, kuko ntabwo byaba ari byiza hagati y'ibihugu bibiri.
Yego, urakoze cyane, ugira umunsi mwiza. Yego, turase na Ivan ku yindi murongo wa telefone. Ivan, ikaze ku ijwi ry'Amerika. Ivan, uri hega? Ivan,
Burundi.
Icyo uvuga kuri ino ngingo rero?
Yego, twebwe ingingo tubona ikwiye gufatwa hagati y'uwo mubano ni mubanyi, ariko nk'amazi ashushe yabize cyane araguturira. Ariko inzira nziza ni uko ibiganiro byakomezwa tukajya mu nzira ya diplomasi, kuko umubanyi niwo muryango, niho umuntu arahura umuriro, niho umuntu asaba amazi. Ariko utwo tunenge twa Paul arakwiye kuza aratugabanya ako murongo neza.
Ntuhave kuko urumva ko u Rwanda rubihakana.
Urabihakana?
U Rwanda rurabihakana.
Ariko mu bisi heze bari bavyemeye, mu gihe hari habaye bijya biganiro bari bavyemeye ko bazobatanga.
Mbwa kandi baravuga ko n'igihe bihenze bagashika ku butaka bwabo babarungikira u Burundi, bamaze kurunka abatari bake.
Ego, none ni kuki ubu baca babihakana kandi imbere bari barazihemeye
ko aribo bababitse bakabafasha?
Ego,
urahava ubarengera ku urahava ubabeshera, ntibigeze bemera ko aribo babafasha canke babafise. Barabihakanye
mu gihe umukuru w'igihugu cy'u Burundi aherutse mu Rwanda. Harabaye ibiganiro na Paul Yarajino, harabaye ibiganiro baravugana ku migenderanire yacu. Urikunyumva?
Yego.
Ariko rero ibintu byagiye kuzamba mu nyuma kandi byari byatorewe inzira. Rero ikintu kihari nka mwebwe murashaka kumushika ahantu tudashyika.
Uvuga usongora kugira twakira abandi?
Ego, murashobora kuko mwakira abandi ku murongo benshi bahari nyene bariyo, murashobora kubabwira ati inzira irashe kariya diplomasi. Ibiganiro bikabandanya.
Urakoze, ugira umunsi mwiza.
Namwe.
Ego, twakire na Leopold yundi murongo wa telefone. Leopold, ikaze ku ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane.
Uherere he Galeopo?
Hano hafi yanyu. Ni hafi.
Ni he?
Muri Canada.
Muri Canada, muyahe ntara ya Canada?
Quebec.
Nuko rero intererano yawe?
Intererano yanje ubwa mbere na mbere ni uko jewe mvuga ko iyi ngingo yafashwe ihutihuti. Burya kugira ngo ufate ingingo nk'iyi abari aba ingingo ya nyuma cyane, ibintu byose bindi byananiranye. Reka duhere wanashaka n'akarorero kuri Congo RDC. Turaje muri iki gihe niyo yari ifise umubano mubi cyane na Leta y'u Rwanda. Ariko Tshisekedi yaragerageje gushaka kugara imipaka, ariko baramuhanura ngo ati nyabuna banza urabe inyungu ya mbere n'abenegihugu. We apfumara aragabanywa. Ariko winjiye muri bya diplomasi nabyo, narasomye tangazo rya Leta y'u Rwanda navuga ko nababibonye ku marezo sosiyo
ku mitangazamakuru yego
mitangazamakuru ibyo kandi ntabwo ari byo kuko ntagushobora gushaka gutangaza inkuru ngo nari ikintu nk'icyo ugomba gukimenyesha abo byega hanyuma hagafatwa ingingo ikindi naco iyo ngingo rero ntabwo jewe numva unarazi kandi n'abarundi benshi ntibashyigikiye kubera ko n'ingingo izogira ingaruka nyinshi cyane ku mpande zose ariko jewe ndavuga nti cyane cyane ku ruhande rw'abarundi nkubwire ndavuga nk'akarorero uyu munsi u Rwanda hari ukuntu rufise ibintu amaserivisi menshi usanga abarundi bayakeneye reka duhere ku maserivisi yo kwa muganga abarundi benshi baramaze igihe bayivuza kwa muganga bashobora kuronka ubuvuzi bakajya kuburondera mu Rwanda uyu munsi hari abantu bajya mu Bugande abadandaza iki guca muri Tanzania batwara urugendo rurerure ari kuzunguruka rero uradere izo konfi zihari hagati y'ibyo bihugu bibiri urasanga hariho ukwihuta gufata ingingo n'ukwihuta kwemeza amakuru abarundi bavuga ko abarundi bavuga ko babwarose ariko usanga rimwe na rimwe hari amakuru abatariyo ariyo mpamvu jewe ubwa mbere saba Leta y'u Burundi kubaka iperereza ryayo rikareka gukorera ku marezo sosiyo ku bitangazamakuru rikareka kuko iperereza urabye nibyo ryubatse igihugu ariko iperereza rikorera mu Burundi usanga kenshi basoma ibintu baca bajyana bavuga ngo nibyo ndabivuga kubera ko ndabifite ibimenyetso n'ibyemezo
ibyagutse ibimenyetso ni nk'ibyahe ntagusabye ngo bitange ubucutsana nk'ibyahe
reka ndabwe nk'akarorero hari abantu benshi tuba muzi neza umwuka w'umuzi neza umuzi neza umuzi kabisa neza ariko kumva ngo iperereza ryamufashe kandi rikemeza ngo yari mu migwana kubera iki kubera kumbure yagiye nko muri Kenya akavayo cyangwa yagiye nko mu Uganda akavayo yinjiza mu Rwanda yasohoka atashe iperereza kaca ryemeza ko ari ibyo kubera gusa ngo yinjiriye mu Rwanda aje aturutse avuye mu Rwanda icyo cyonyine cyashobora gutuma abategetsi bahabwa ayo makuru bagaca bafata izo ngingo zikomeye ntawuzi reka ngo nk'akarorero mbwira ukuntu nimba abateye Burundi baciye muri Congo ukaca ugana umupaka w'u Rwanda n'u Burundi ubwo ibyo bintu ni ibintu bigoye gutahura hano ikindi buriya bwicanyi bwabaye hari mu Burundi mu Gatumba ni ubwicanyi butavuzweho rumwe hagati ya Leta y'u Burundi n'abariya bateye bo muri Leta Tabarande yanditse itangazo ivuga ko iyo yishe abapolisi yagwanye n'abapolisi yarashe abapolisi n'abasirikare hanyuma atariko ntituzi impamvu baciye bavuga ko hari n'abanyagihugu bapfuye tukaba twibuka ko hari ibintu byinshi byagiye biraba muri kahise hariya muribuka ko abantu 39 biciwe ku ibarerezami hanyuma umwe mu babishe akaboneka yitwa Nzarabu araboneka mbere yanafatwa munyuma buri guhengera bamukuye mu mpimba yaravuze neza ko yatumwe n'iperereza kugira ngo barabe uburyo bubyegeka kuri Rwaza kugira bamufate ibyo bintu rero
hama wewe muri make gikwiye gukogwa hagakwirwa ni gikiga Leopo
ni kuvuga ikintu gikwiye gukogwa ni uko Leta y'u Burundi itonze irapfa gufatira ku makuru y'iperereza bo ndetse n'ubwo ntiyo gufatira amakuru y'iperereza kuko iperereza niyo gize igihugu aho gikwiye guha foromasiyo iperereza ryayo hanyuma kandi ikareka kuza barakorera ku bihuha bituma bafata izo ngingo zifatira amaboko imugongo abene gihugu kuko wumva uyu munsi mbega wumva uyu munsi hugawe imbibe zo hasi sibyo nimba hugawe imbibe umuvumu yagiye umuto muto nazo ashobora kuja kwivuza mu Rwanda niyo akenera serivisi ariko ufite amahera niyo akenera serivisi azoca afata indege acaja mu Rwanda za serivisi ziwe zose azikoreye aziheze ariko muto muto urumva wenda zarushikiye umuto muto hari ibibazo bagiye kugira hari maze ibindi byava mu Rwanda kandi n'u Rwanda urumva nabwo nyine rurahombye kuko hariho abanyagihugu bo mu Rwanda nabo nyine baronka amaserivisi ibintu bimwe biva mu Burundi cyangwa bakanashorera mu Burundi abantu bose bakagira rero cyo kugwa nuko boganira bakabaza neza bati mbega ibyo bintu koko tubikore gute twumvikane gute kugira ngo
abanyagihugu batobato ntibagume bagwa mu mborera banafate na karorero kuri Kongo ubwayo ni kwera
iki kugira umunsi mwiza
gushika umunsi tarugara imipaka Kongo itaruga
kugira umunsi mwiza leoporo ngaho muri Quebec
urakoze
yego JJ na uratwumva JJ tuafise JJ ku murongo wa telefone sinzi ko ari ko aratwumva JJ uratwumva Jeje ntatwumva reka tumve ko Martin we watwumva Martin we uratwumva
Eh ndabumva ntego cyane
Ego uherega Martin
Ego
uherere hehe
Hano muri Kongo
mu rasezwa bwa Kongo ico uvuga rero ku ngingo y'u Burundi yo kugara umupaka ihana n'u Rwanda
Kumbuga ngura mpaka yatangiye gishikuzi bwa Kigali kugira ngo bo niba ibihugu byose bigukikije bigufatira imyanzuro ni ukuvuga ko uri umuntu mubi niba nta hantu wajya kurahura umuriro bigaragara ko ari wowe mubi mu baturanyi bose reba muri Congo ntaho yajya kurahura reba mu Burundi reba muri Tanzania ega hasigaye irembo ni hamwe ni hariya mu Uganda ibiro byahabonye kubera isomo ku bantu bagize Inteko Ishinga Amategeko bakiga ikibazo bateza mu karere
urakoze ugira umunsi mwiza JJ na telefone yawe twumva tutumvikana neza yego Idrissa uratwumva
Ewe vaneza munyamakuru mwiyo neza.
Twaramutse turaza no kwirirwa hererega idre.
Imbere rani Kigali mu Rwanda.
Babugaririye ku imipaka.
Yego. Nene nimugoroba twatunguye no kumva ko ibirundi basoze umupaka wabo. Twebwe n'abanyarwanda byatubabaye cyane. Ni ukuvuga ngo abarundi n'abavandimwe turasabana turashyigikira. Muri make n'abavandimwe baba tubana umunsi ku munsi n'abavandimwe dukunda biriya rero byabaye byatubabaje cyane urabona twebwe kwa abarundi n'abanyarwanda barasabana cyane kuba bafunze umupaka byatubabaje cyane bivuze ngo twebwe turasaba ko bafungura umupaka neza bagahahirana abarundi n'abanyarwanda kubera ngo ibintu barimo barapfa nta kintu nta shingiro bufite nta n'ibihamya bihari ni ukuvuga ngo njye ndisabira ko abarundi bakumva ko turi abavandimwe ko ibintu bakeka ko atari nabyo ni ukuvuga ngo twebwe turabisabira ko twabana mu mahoro tugakundana uko byari bisanzwe tutitariye ku nyungu zimwe na zimwe z'abantu ni ukuvuga ngo twebwe abarundi turabakunda nta kibazo dufitanye nabo ni ukuvuga ngo tuba dushaka ko twabaho mu rukundo bwacu hagati y'abanyarwanda n'abarundi rero byatubabaje cyane twisabira ko iki kibazo kiri hagati yacu n'u Burundi cyavaho tukongera tukabara mu mahoro uko bisanzwe
nuko urakoze cyane ngira ngo ababwirwa barumva ubutumwa bahaye
yego
urakoze cyane twakire na Aster Shukrani Aster ikaze ku juri y'Amerika
ya murakoze cyane ku mikazi
urerehe gaza
ya meze neza ndashima namwe murakomeye
turaho turashima uri he
ya ndi muri Afrika y'Epfo muri Cape Town
havugwa amakinga ya Cape Town
Cape Town ni utuye muri summertime ya harashushe cyane ariko ya ni kawaida
nuko rero icuvuga ku ngingo y'u Burundi yo kugara imipaka igihugu cy'u Burundi gihana n'u Rwanda
nibaza yuko ijya ngingo tubirabye ni nziza kubera kuko ya turazi muri kahise yuko mu mezi yaheze cyangwa mu myaka iheze Uburundi bwari bwarugaye imipaka kubera impamvu runaka kubera ibibazo nka mwene bijyanye mu nyuma barabyumvikanaho ariko u Rwanda kubona rwakomeje rubika abantu twovuga badashaka amahoro ku gihugu cy'u Burundi nibaza yuko atari ibintu byiza kubera kuko niba muri EAC barubatse burya bumwe bwa EAC bari gutorera hamwe ibibazo byose biri mu bihugu gutyo rero u Rwanda ntirwari rukwiye kuguma ru ubika abantu badashaka amahoro mu Burundi. Ya. Ani gaza yuko Burundi bwakoze ikintu cyiza ubwo Rwanda gusa rwakwiye kwisubiraho rukareka kubika abansi b'u Burundi.
Rwanda tukibutsa ko rubihakana.
Ariko nibaza yuko kuvuga ko babihakana kandi nibaza iyo babakomye biruka iwabo ababikoze ni iyo Rwanda ruba rwakunda u Burundi iyo iyo u Burundi buvuze ati nyamara hari abansi b'u Burundi baje hiyo baba babarondera kandi baba bafatwa ariko ya
urakoze gura umunsi mwiza rero aho muri Afrika y'Epfo.
Ya mwakoze namwe kandi mugira ibihe byiza ngaho muri Amerika.
Urakoze cyane. Twakire na Aster. Aster ikaze ku Jugi Amerika.
Alo, mwiriwe.
Mwiriwe. Uherega Aster.
Matabo jangu kwa wadamele mkisagara cha Bujumbura. Neza kiriri.
Aha, numva uri haruguru cyane y'Bujumbura. Gisagara urakibona gutyo.
Ndakibona neza cyane.
Aho ikiriri havugwa maki.
Aho ikiriri havugwa meza, havugwa ne meza mbona ataka kidasanzwe, meza sawa nyagwe ko arengana neza byose bimeze sawa.
Nuko rero ico uvuga kuri no ngingo.
Ico mvuga kuri ngingo. Burya ingingo mwene irinze ifatwa kendi bata kwa baragora gote byaranze ahubwo bohana Rwanda ugatanga abantu bagibwe nabi aba Burundi buvuga yuko ayo ntambamye hari kuko abategetsi bo hejuru ingingo ntibashikira abantu bato bato basa umutuntu banano tuntu barimiranira mucho abo bahanya bageni nyene bato bato rero twasaba yuko Rwanda ngo kwikubita agashyi ugatanga abo bantu hanyuma igende igasaba nkuko yahora kandi bagakomeza ibiganiro kuko mujya kuganira abamo ibintu byinshi.
Hama abategetsi nabo batari kure yaho uherereye ukababwira iki?
Abategetsi twababwira yuko kwikubita agashyi kuko Si mbaga tega tu Rwanda.
Abu Burundi nabo.
Mbo, jaya Burundi nakile cheno mbaga uko wadbenza hapa tinyingo nyija. Budu mbaga wani nzabuga teka nungaru uko kui wanje. Awayala tumia numu wanyi ya gahanura, katuma nungu ya gahanura, labja amate kurenga.
Urakotu giru musi mizanga hiyo ikiriri Jean-Claude.
Ego murakotu chane. Icyo norangiriza ko abategetsi b'u Burundi nje ndibaza n'ubu baronde bakabwiye ati zakoze ikintu tubazishikanye mu mpaka ndazibura imipaka barayugurutsa ni ukuvuga umuntu tuwe tuguma ku mavi kugira bigende neza abategetsi b'u Burundi nabo barabyumva yuko ibyo ijya n'ingingo itoroshye wenza mvuga imipaka ko nk'ubu hari abari bagwariye ino hari abari bagwariye mu Rwanda gusubira inyuma cyo ikibazo nabo barabyuma ko n'ababyeyi bazora nyine bobigira.
Urakoze ugire umunsi mwiza.
Nawe murakoze cyane.
Yego, twakire na Innocent ikaze ku Jugi Amerika.
Yego, ndabumva.
Uherega Innocent.
Mu kisigaye cya Bujumbura mu Kayosha.
Tuvuga kuri ino ngingo ariko uri mu ndu rusaku.
Kweno ngego icyo kugara imipaka icyo nabona n'icyari kwihutirwa ntibari kugara imipaka bari kuganira igituma bakavuga yuko icyo bapfa uko ari impande zibe bakaganira hama bakabona gufata ingingo yo kugara imipaka ntibari kugara imipaka ihutihuti bari kuganira hakiri kare bijya nabyo bavuga ngo hari abantu bapfuye mu Rwanda konona ino mu Burundi hari haciye impingu zibiri icyo barariguye naho nyine cyose kubafise icyemezo yuko abo bishe abo bantu ko bapfuye mu gihugu cy'u Rwanda uko nabona rero buca hamwe bakicara bagatorera inyishu ikibazo kugira abanyagihugu bamwe ntibafatirwe ibihano
tuguma imigenderanire hagati yacu. Urakoze cyane.
yego.
Twakire na Ejone kundi murongo wa telefone. Ejone kaze kujugi Amerika. Ejone uratwumva? Ejone kaze kujugi Amerika. Ejone numva tutariko turumvikana ariko turabandana tubahamagara. Ijugi Amerika rero Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi ko tugaruka ku ngingo yo kugara imipaka Burundi buhana n'u Rwanda iyo ngingo muyivuga ku iki ni ku Ijugi Amerika ducishemo uturimbo hamace tugaruka kuri telefone ombereye byinshi mbere na muganga ubupfura bwinshi kuri late night calls ubufata easy. I'm sick and tired of running after the blue sky. I'm sick and tired of wasting a good time. Come, sit down, put your feet on my laps, yum yum. I want your groove, na na. The way you speak to me, na na na. Let's go by the waters, make love. I smoke a little bit, na na. Put your knees up. Akaririmbo kari tuza ka Mike Kayihura mu gihugu cy'u Rwanda turafite na Stone ku ndi mirongo ya telefone Snow Stone ikaze ku Jugi Amerika. Ako kazina kawe kumenga ni speciali cyane. Nakuba gutazira ariko
Uherereye
he none?
Kigali mu Rwanda.
Ingingo y'u Burundi yo kubugarira kw'imipaka.
Kwebwe byatubabaje cyane. Igihugu nka kimwe Burundi usanga duhaye na abavandimwe turagenderana. Bifuza kita bafunga ngo nuko ngo hari ikibazo kivutsemo kandi nta kuri bafite ngo giturutse. Ntabwo yari bikwiye ku gihugu gikuru nka kiriya mu Burundi mu bintu muri diforomasiyo mpeze. Buriya twafashe Burundi nk'umwana uba wiriza uwimba ikintu akakubwira ngo nanjye ntabwo uyu munsi ndi bukarabe ngo kurwanya iki. Biriya rwego kuko buriya ifeti cya konsekwensi ziza kuri twebwe tuba tugenda na wowe umugana ajya avuga ati nzara neza ngewe ukeka ikibagari zangeraho nzajya guhangaha nzajyana.
gikwiye gukorwa kikabicaye ku bwawe.
Uwe ngeye mwikira musaba nuko yahaguruka wakajya agerageza kugera kuri tere akareba situasiyo nyine ukuntu imeze, apana kumva ngo habaye iki ngo ngewe ngo ndafunga no. Akaba n'uburyo bw'ibiganiro n'abandi kubiriya ntabwo bari ntabwo bishimishije muri diporomasi.
No, kurakoze rero, ubwira umunsi mwiza.
Ego, nawe murakoze.
Ego, twakena Innocent kuri murongo wa telefone. Innocent, ikaze ku ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Uherereye Innocent?
Ubu mperereye mu Rwanda, mu ntara y'Iburasirazuba, ahitwa mu karere ka Rwamagana. Ego.
Icyo uvuga rero kuri ino ngingo y'u Burundi?
Ingingo rero buri icyo nayivugaho twabibonye mu bitangazamakuru ndetse tubyumva no ku maradiyo, ariko ni ibintu byatubabaje nk'abaturage. Twebwe rubanda rugufi mu by'ukuri twari dukeneye ko abayobozi bacu bumvikana bakaganira ku bibazo bihari, ndetse noneho twebwe tukabona ibibazo byari bihari byakemutse, hanyuma tugakomeza tugahahirana nk'ibisanzwe. Mu by'ukuri ibi ngibi twanenga cyane Burundi, bitewe n'uko ibiganiro ntibyigeze bibaho mu buryo bweruye ngo wenda twumve ko ikibazo kiri ku Rwanda nyakuri. Ariko noneho kuba bahise bavuga ngo imipaka barayifunze, twebwe nk'abaturage twahahombeye cyane. Ubwo rero numvaga ko ari ibintu byatubabaje muri rusange.
Nuko rero ugire umunsi mwiza, urakoze ku byumviro byawe.
Yego, murakoze cyane.
Yego, twese na Marcel ku rundi murongo wa telefone. Marcel, ikaze ku ijwi rya Amerika. Bambwiye ko atari Marcel yagiye, ariko duse Janvier. Janvier, ikaze ku ijwi rya Amerika. Janvier, uwo watangiye kuvuga tutaranaguha ijambo. Uherereye banze turamutse. Icyo uvuga rero kuri iyo ngingo ko watangiye kuvuga tutaraguha ijambo, nta na kimwe twumvise. Iyo ngingo ukayivuga ku iki?
Sinabivugako nuko u Rwanda rwokwemera ibyo perezida wacu ariko arababwira, tubabugaye mupaka ntaje ku bwanjye mbona hari hake, kuko iyo umuntu mutabanye neza uramwimita nawe akakumisi. Kuko burya bigasaba perezida wacu bavuga bigati ibi n'ibi ku kibazo cy'abajya binjira ataca bizi yaje gutuma iperereza ry'u Burundi riba rihari. Yego, kandi ikibazo intererano yanjye yari.
Urakoze, ugira umunsi mwiza.
Hejuru
rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda, turabandanya n'ikiganiro muri Sanga cuno munsi. Twabahaye ijambo kugira ngo mugire ico muvuze ku ino ngingo ya Leta y'u Burundi. Turakirana Jerome. Jerome, ikaze ku ijwi rya Amerika.
Murakoze.
Uherereye gajero?
Ndi muri Uganda, muri ahitwa Kigegwa mu ntara ya Chaka.
Icyo uvuga rero ku ngingo ya Leta y'u Burundi yo kugara imipaka u Burundi buhana n'u Rwanda?
Bisanzwe iyo ngingo iradi ikababaza abanyagihugu, kuko nko muri politiki hoho ibyo bintu tubona umenga ntibizigera bihera. Icyo nsaba nk'amaleta yoke muri ibibazo by'abenegihugu batisunze ngo mudufitiye impunzi, ko narabonye Leta y'u Burundi ngisaba abari mu Rwanda ko bobabaha. Ivyo nabyo je nkaba nibaza ko ari ibintu bica mu mategeko mpuzamahanga yagejwe impunzi. Nimba umuntu yaguhungiye ko ntucumutanga ku itegeko ry'uwo yahunze. Ikihari rero nimba ari igikomakomanye, nibuka ko nko mu mahistwari ya kera batwigisha yuko yari Rwanda Urundi, nta gihugu ku isi kigera kivugura rimwe rumwe rusigisangira n'ikindi urebye nk'ibihugu by'Ubugande za Tanzania n'ibihugu za bisindi minyisha ako wari wumva ku isi igihugu gisangira rimwe n'ikindi mu bisanzwe rero ingingo niyo kubabaza bene gihugu b'u Rwanda bene gihugu bo mu Burundi je nko kubwanje ntigeze inezera na gatoyi kuko mu bisanzwe kubari muri biro z'igihugu ntacyo bibatwara kuko bene gihugu bahahirana niyo bafite ikibazo muncha makera ikintu saba leta y'u Burundi niba ari byo ifitanye gupfa n'uwo muhari wa rege tabara yo ku ruhande rwayikwiye kuronda iyo rege tabara bakicara hanyuma bagakemura ibibazo ariko ntibisobanura ngo ibibazo bagirana na rege tabara ngo u Rwanda ruce rubihanirwa ikindi nacyo kandi niba ari ikibazo kiri mu Burundi niba bavuze ngo hariho umutwe ufashwa n'u Burundi n'u Rwanda ntirwaca kugara imipaka ngo rukemuye cya kibazo ahubwo icyiza ni uko aya maleta yose yo kwicara hamwe nimba ari umutekano w'ibihugu bakawukemura ku ruhande rwabo mu nama za bose hagati ariko bitavuze ngo niba ngo iyi ntara ndetse n'iyo ntara ihanura bibe na Kongo bagaca bavuga ngo abacumbitse mu Rwanda ngo nimufunge imipaka urumva bazokama bafunze imipaka mu bisanzwe imipaka y'ugurugwa hagati y'u Rwanda n'u Burundi nk'abenegihugu b'i Burundi abo mu Rwanda byaratunezereje kuko igihugu cy'u Rwanda gifise imiryango mu Burundi u Burundi bufise imiryango mu Rwanda kubera ni bihugu bivuga ururimi rumwe nkuko nabihereye ku bwa mbere
urakoze ugira umunsi mwiza
murakoze namwe ijwi rya Amerika
twakiye na Patrice kuri ndi murongo wa telefone Patrice kaje ku ijwi rya Amerika Patrice kaje ku ijwi rya Amerika ari kuri munduru
ndabumva
uri munduru urashobora kwegera inyuma gato
ego una ndibaza manani mvu
turakumva ariko wegera inyuma kugira ntuturuhishe cyane mu majwi
ego nariko
oya banza wegera inyuma kuko ntidushaka kumvikana niyo miziki n'abantu bari inyuma yawe
ero
egera inyuma yabo bantu kugira dushobe kuyaga
ego bumuranye mva neza
ego ariko ntusura impande yabo bantu bica bitugora
ego murakoze cyane
duga ku ijambo rero
hanyuma iki kibazo kabisa turiko turumva cyane kandi tumaze iminsi tukurikirana guhera ejo ni kibazo gikomeye u Burundi n'u Rwanda ni igihugu bibanyi ni igihugu bivukanye twamye du naho byadariracamo rimwe ariko tubonye ikintu byari byasiye kugendana imigendana nikagenda neza abanyarwanda bakaza mu Burundi abarundi bagenda mu Rwanda tangurane n'imihari byari ibintu binezeye cyane kandi byari bihimbaye ariko nge niko ndaraba amakuru amwamwe ukaraba ibyo bavuga ku mbuga bamwe bagajyoherwa nuko kuvamwo bamwe kugara imipaka abandi bakajyoherwa nuko bugaye abanyarwanda bagasanga harimo abumenga biraneze ariko sibyiza na gato muri make y'ikintu cyari gikenewe kwari byariganiro bakabanza bagaganira koko nimba uko babivuga koko twega abanyagihugu bato bato ntabyo tumenya abo bavuga ati nibaduhe bajya bagombye guhungamanya umutekano mu gusenya undego mu 2015 bahungiyeyo nimba bariyo babatange kugira ngo abanyagihugu ntibagwe mu mporo ariko ibi biriko bikora ku banyagihugu bato bato none nk'umunyagihugu wo mu Kirundo yahora yagenda kwisumira mu ntunze cyangwa gushora utuntu mu mukaya muntu ndeye mu Rwanda ubu ntibigikunda ni kuvuga iyi ni ngingo ifatira abantu bato bato nyine mu kivunga igasangira kirabahungabanya ye nicyo mbona hanini hogwiza ibiganiro hanyuma abo bantu basabwa na leta y'u Burundi bakabatanga nimba ari bahari batahari naho bakavugisha ukuri ati ntabahari bakaderekana n'ibyerekana ko atabihari
ye nicyo
mbona cyo bakiza
ego twakiye na Desire ku ndi murongo wa telefone Desire kaze ku jugi America
ego murakoze
uherehe ga Desire
merereye ibujumbura neza na neza mu kinama
duga ku ijambo
hama ikintu je nanje noshikiza ku bintu bijanye n'icyo cyo kugara imipaka ihuza u Burundi n'u Rwanda urya hari ibintu kabisa kenshi nengo ni ibintu byo gukina n'abantu barabana mu maso mugabo kenshi naho ubucuti bwari bwagarutse hagati y'u Rwanda n'u Burundi naho abarundi bashobora kuba bari babyene babyishizemo abanyarwanda birashika bakaba batari babyishizemo biragaragara neza yuko ahubwo iyi ngingo ishobora kuba yari yatsinzwe cyane yuko baba barayifashe kugira iki kujya hajya baca umugani abarundi nibo bavuga neza yuko ajya ushaka amahoro ategura intambara aho kuba bateguye icyo bakabanza kuvuga imipaka nitugira neza na neza barahabe imvo nyamukuru y'igituma abarundi baguma bahekurwa ingorane ziba ukumva hariho imishami ugushamirana hagati umwanya nuri ya rero ibyo ibyo ntaworeka kubyemeza yuko ari byiza kugira twongere turabe neza na neza yuko ibintu byose bira mu rongo iyo ngingo ntakibaye kabisa.
Urakoze ugira umunsi mwiza.
Ego watwese murakoze munyamakuru.
Twakire Steve. Steve ikaze ku ijwi rya Amerika. Steve yagiye. Emmanuel uratwumva? Uherere he?
Emerere Kigali mu Rwanda Kicukiro.
Icyuvuga kuri no ngingo ya leta y'u Burundi.
Jewe ikintu navuga buriya gihitewe n'ukuntu imipaka bayifunze kandi yatumaga abanyarwanda n'abarundi bahahirana kandi ibintu byabayeho ntabwo biba byarabaye kuri rubanda rugufi ntabwo twebwe tuba tubifitemo uruhare kugira ngo imipaka iba yafungwa cyangwa ibihugu byose cyangwa za rumwe n'ikindi kuko twebwe rubanda rugufi tubitikiriramo kandi ibi bintu biba bifitwe n'abayobozi bari hejuru kudusumbya kuko twebwe mba mbona tubigenderamo urumva ni ibintu iba ari politike ariko twebwe rubanda rugufi tuba tutazi uko iba yarakinwe navuga ko abayobozi batu badukuriye bagakwiye kubiganiraho mu maguru mashya hasirikare kugira ngo bwa buhahirane bwari buriho bukomeze bube buriho kuko turazi ko kuva na kera u Rwanda n'u Burundi byari igihugu kimwe nubwo haje kuzamo ibintu by'imipaka rero hagakwiye kugumaho ibintu by'ubutwarane nk'uko byahoze kuva na kera kuko ntabwo kuva Pierre Nkurunziza yafata ubutegetsi ntabwo u Rwanda n'u Burundi byavuga rumwe ngo igihugu n'ikintu kigirana amahoro mu gihe kimwe kumve ngo imyaka itatu itanu irashize amahoro ahari rero dukeneye ibihe byiza nk'ibyo ngibyo abayobozi bagakwiye kubitubwirana bigakorwa neza.
Urakoze guri umunsi mwiza.
Yego.
Ego ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu minota umunani turaza kuba dusozereye ikiganiro cacu muri Isanga. Monster Records. There goes my baby. My baby. There's no other like my baby. So let me talk to you before bedtime. Yeah. Let me whisper something sweet, sweet, babe. I'm better, better, better when I'm close to you. I'm better, feeling better. Karirimbo ni lose control ka Deben na Medi. Turafise Aster kuyundi murongo wa telefone. Aster ikaze ku ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane Media.
Ego uherereye gast.
Ndi mu gisagara cya Goma neza na neza. Akakanya mandaze ku mpaka w'u Rwanda na Congo.
Mpaka w'u Rwanda na Congo. Uyu mpaka wo ruguru yingira ngo.
Izi zaba zamaze kugara kuko bugarisa ishenda zo za hano. Yego.
Nuko rero duga kwijamba kuvya umupaka w'u Burundi n'u Rwanda.
Bo icambere birababaje ku ruhande rumwe bivuze gushigikira ariko ku rundi ruhande ni ingingo nziza ku Barundi. Buriya u Rwanda sida ni ikibazo rufitanye n'abaturage mumbabarire nahandi gende umurundi umurundi ndavuga ngo umurundi ndavuga ko ndabona nk'umuturage njyane uno munsi niwoba ufite umubanyi uzi ko amakononera sibi hari ikintu byo nahimira perezida wa Kongo perezida wa Kongo agwiza amajambo agwiza ibikorwa uno munsi sinibaza ko Uburundi koko sinibaza muri diplomasi Uburundi hari ibyo buhomba hari ibyo buhomba hari n'icyo kunguka ariko ku baturage ingaruka mbitaka kuri kuvuga ku isoko gute nakarore kuri kewe inzira ya gusuhura hano igomba ishikara ngo Burundi ari y'u Rwanda ibibazo bizobaho uretse ko ikikeri duga n'ishika ryo ihonda sindi n'izindi ntambara ingaruka guhurira mu nzira ariko aho rero ngomba negure aho ngomba negure na njya gushima ngo mavuge kuri kimwe kimwe mbere kuko negure ibibazo bya diplomasi biba bikwiye kurangira muri diplomasi sinibaza ko ikibazo u Burundi bufitanye n'u Rwanda ko gisumbya uburemere ikibazo ko bufitanye n'u Rwanda
hama muri make hagakwiga gukorwa iki kuri bwawe ga Aste
igikwiye gukorwa ngaho n'abantu b'abagabo barize baratahura n'ibishare baganire ibyo bapfa babishyira hariya ku ruhande ariko kubyuka kiguma yuguruye tubandanye akazi abadandaza abantu bato tubandanye dukora turonde bikitubeshaho ari u Rwanda nabo nimba rudashaka kumva rushyire mu bikorwa ibyo rusabwa ahubwo nasaba n'ibindi bihugu ko bibonye akarere ku Burundi
ubwira umunsi mwiza ubwira umunsi mwiza ubwira umunsi mwiza ngo muri Kongo ego twakire William na wanyuma twakira William ikaze ku ijwi rya Amerika
murakoze
uherere hega Willy
mere hano muri Amerika
amadra
hano muri South Carolina
ijambo rero ni kwawe
ok murakoze anga ndavuga nk'umusesenguzi wa politike kukurikirana ibibazo bya politike byo muri ya bihugu ikibazo kiri hagati y'u Rwanda n'u Burundi ni ikibazo navuga ko imyanzuro imwe n'imwe ifatwa batabanje gutekereza inyungu z'abanyagihugu bo hasi kubera ko ikibazo gihari ni ikibazo gituka muri Kongo kigahita kikinjira mu Burundi kikinjira no mu Rwanda mareba ko u Burundi buri muri Kongo ku ruhande rwa Kongo u Rwanda ruri muri Kongo ku ruhande rwa M23 noneho urebye ni inyungu bose barimo baharanira ariko noneho ubu ngubu wareba ukabona ko u Rwanda kwavuga ruti abantu bari muri Kongo barimo batubuza inyungu zacu reka natwe tubatere ubwoba navuga ko arimo gutera ubwoba turekure abantu batewe u Burundi noneho u Burundi bubone ko bwatewe hanyuma buvane abasirikare muri Kongo ubundi nabwo bukavuga bati no twebwe dufite ikibazo ko u Rwanda mwe muduteze umutekano muke muribuka neza ko mu myaka ishize na n'u Burundi bwavugaga anyini u Rwanda rwavugaga ko u Burundi ari indiri ya FLN muribuka ko n'imipaka yagiye inafungwa ariko noneho turebe inyungu zihari zo gufunga imipaka n'inyungu zidahari zo gufunga imipaka ku ruhande rwanjye nk'umusesenguzi wa politike mbona ko iya myanzuro u Burundi bwafashe ntabwo ari imyanzuro ibereye ku munyagihugu wo hasi ariko ku butegetsi ku bategetsi bo nta kibazo bafite kuko nta kintu na kimwe bahomba ariko ku muturage wo hasi arahomba kubera ko hari abaturage batuye ku mupaka babyuka mu gitondo bakambuka mu Rwanda gupagasa bagata mu Burundi bagahira imiryango yabo nkacyo tumwe n'abanyarwanda babyuka bambuka umupaka bagaza mu Burundi bagahira ijambo
William udutunge utuburane ku kakanye karatujanya ariko turemeye ko tuza kuguhamagara mu nyuma tukabandanya tuyaga urakoze cyane William
Okay, murakoze.
Yego, kuri micro yari Diane Nina Hazo yakoze Nadia Taha hamwe na engineer Cornelius bari kumwe muhinga bw'ivyuma twemitwifurije rero kugira weekend nziza.